Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu, mbasuhuza kandi mbifuriza gukurikira ibiganiro bya radio mukunda, Radio Ijwi rya Amerika. Mwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Baduhaye akaruro keza kubona bahiganwa ubutsinzwe akakenguruka ibyavuye mu matora ntacaja mu byo gutera igere.
Uwo ni Evariste Ndayishimiye, ni umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi, avuga ku itora rya perezida wa Amerika. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Kuri uyu wa kabiri, ejo kwa kabiri tariki 8 ukwezi kwa 11 umwaka 2016, Abanyamerika bitoreye perezida wabo wa 45 uzayobora igihugu muri iyi myaka 4 iri imbere. Ni Donald Trump umurepublikani waruhanganye na Hillary Clinton wo mu ishyaka ry'abademokrate. Donald Trump yatangiye kwakira ubutumwa bw'ishimwe burimo ubwa perezida Barack Obama na Hillary Clinton. Perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza nawe yashimiye Donald Trump agira ati: "Mu izina ry'abarundi bose turabashimiranye ubwuzu insinzi." Ati: "Insinzi yanyu ni abanyamerika bose." Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yashimiye Donald Trump insinzi, ati: "Twiteguye gukomeza umubano mwiza na Amerika n'ubuyobozi bushya." Mukanya rero turakomeza tuvuga kuri aya matora, twumva nibyo abandi uretse abo bakuru b'ibihugu bayavuzeho. Turacyavuga ku matora nk'uko nari mbivuze. Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD urakeza Donald Trump waraye atowe kuba umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Evariste Ndayishimiye avuga ko amatora ya Amerika akwiye kubabera akarorero. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eroje Wirikaneza.
Mu kiganiro hamenyeshamakuru, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD yavuze ko akeje rwose Donald Trump n'Abanyamerika bose bafashe mu minwe kazoza kabo. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko amatora ya Amerika yari akwiye kubera akarorero Abarundi.
Baduhaye akarorero keza kubona bahiganwa ubutsinzwe akakenguruka ibyavuye mu matora ntacaja mu byo gutera igere. N'akarorero keza cyane nibaza yuko Abarundi nabo bafatirako mu gihe habaye amatora, bakamenya ko bahiganwa bose ari abenegihugu kandi hatsinda umwe, mugabo ubutsinze atabagukuye ko bwa bwenegihugu bwawe.
Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura baganiriye n'Ijwi rya Amerika boberekanya akababaro kabo kubera Hillary Clinton yatsinzwe.
Twari twizeye kandi amahirwe twayabona cyane yuko ashobora gutwara Amerika, none byatubabaje cyane. Mu byari kuba biduhimbaye cyane ko bwaba ari bwo bwa mbere tubonye umufasoni ashobora gutwara Amerika, none turababaye cyane.
Byari kuba byiza yuko yotsinda ahanini yotuvugira muri bimwe kuko hari ihohoterwa ry'abakenyezi, ugasanga bamwe bariko barabacinyiza na ya 30% bemera, ugasanga riri kwiremerwa. Yari kuba intambwe nziza iyo Hillary atsinda, twari kugira umunezero ntangere ku bakenyezi bo mu gihugu.
Hari n'abandi bafite icyo biteze kuri Trump.
Bijya navyo yahora avuga yashikirije, nibaza ko yazoronka abakonseye bari experimente cyane muri politiki, ngira bazomufasha kuzaryohora ibyo avuga n'ibyo akora. Ama nka puissance mondiale twiteze ko nyine u Burundi bogira icyo babufashije nabwo muri izi njyane zagiye ziraboneka, natwe tukaronka amahoro ukanaronkeraho kandi rya demokarasi bafise, ukwemera uwatsinze, ukwemera ko bose bajya mu matora kwanza.
Umugore sico kimwe ibyo akora n'umugabo, ndamushigikiye cyane gose. Umugambwe wiwe uje ataruwaho rutwara, tumwiteze ko changement, kuko igihugu kibwirizwa guhinduka gutwarwa n'abantu batandukanye. Hanyuma twibaze yuko ibyo bamuvuga ko atari byo, atamacha kubiri cyane aduha abirabure bo mu Nyamerika. apana yuko bavuga ngo la Amerika poleza Amerika gusa
bamwe bategetse ba Amerika barerekanya aho bahagaze ku njyana za politike zimo Burundi kuva mu mwaka uheze mbere harabavuze batajye umunwa ku kiringo cha gatatu cha president Nkurunziza cyaho nyanza amategeko Evariste Ndayishimiye yibaza kwitorwa rya Trump rizohindura ishusho u Burundi bwari bufite muri Amerika
Petra afite icyizere yuko bizogenda neza kuko tweme demokrasi kandi tureme inzego zagiye haya makubera n'ishasha zizoboneraho akaryo ko kuraba nazo izo nzego kuraba ati mbega mu Burundi bijya byari biki hanyuma rero bariko barabivyo arivyo natwe tuzoboneraho akaryo kuko bisigura kuvyerekana hanyuma bitume n'imigenderanire ikikomera hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Burundi
kubwa Pierre Claver Nsengiyumva akurikiranira hafi vya politike haca ari kare kumenya politike ya Trump kuri Afrika
nivyo kuraba ubwambere ku nyungu z'igihugu cagize ayo matora cyo bishobora guhindura kuri Afrika ivyo haracari kare kugira umuntu abivuge mugabo hariho byinshi yari yaramaze kuvuga akiri muri kampanye akiri kwari yamamaze cyane cyane aho asa nk'uwari yaraneguye gose intwaro ziri muri Afrika ariko hagati y'ibyo yavuze ariko ari yamamaza nibyo azokora birashoboka ko ashobora kuba uwundi murongo nuko hariho inyishu agomba gutanga zerekeye ingorane zihanze abanyamerika ubwabo ubwa mbere na mbere ivyo bindi nabyo bikazoza mu nyuma
nsenge yumva sanga no Burundi hakiri kare ko bwizera impinduka mu migenderanire hagati yabwo na Amerika
Burundi rero nta kintu gishasha bwagize gisumba ico gahora bugira mu gukeza ibihugu bivukanye canke aho dusanzufitanye imigenderanire rero kuvuga ko hari ikizohinduka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu kinini cyane si gihe cyo kuvuga ico bagiye gukora ubwo nyene kuko ntavyo baratangaza ariko kimwe nuko gushima yuko Donald Trump yatsinze birashobora kuba bo bibonamwo nk'agahengo kuko bo bavuga yuko Leta ya Obama itari isa nk'iyari borohereje
Donald Trump umugambo wa Republican azoshikira amabanga ku itariki ya 20 ukwezi kwa mbere mwaka wa 2017 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamukeje abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter Pierre Nkurunziza yavuze ko insinzi ari y'abanyamerika bose Eloge buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eloge urakoze Radio Ijwi rya Amerika tuverero mu Burundi tunyarukire mu Bwongereza turakomeza kubagezaho ibitekerezo bijyanye n'ukuntu abakunzi b'ijwi rya Amerika bakomeje kubona insinzi y'amatora uyu mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wegukanye insinzi Donald Trump wiyamamaje ku ruhande rw'abarepublikani turebe rero mu Bwongereza turebe uko babyakiriye Ildefonse Rugemana umurundi uba muri icyo gihugu cy'Ubwongereza mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije haramubwira uko yakiriye insinzi ya Donald Trump
Egume ukuntu ivyo bintu vyakiriwe hano mu Bwongereza biragoye kugira uvuge mu ncamake ingene bavyakiye mu ruhandu rucanke ruri ariko kuvyo tubona turavye kuntu mu gihe Hillary Clinton na Donald Trump bavyo bakiriko bariyamamaza murazi yuko imbere yaho hariho referendum yabaye ngaha mu Bwongereza yabashaka kuguma mu ishyirahamwe ry'abanyaburayi chanye kurivamwo ama ivyo rero mukamuzi yuko batoye kuva mu ishyamwe ry'abanyaburayi ari bijya bita Brexit hanyuma rero abo batoye kuva mu ishyamwe ry'abanyaburayi batoye Brexit basa nuko umenga nibo insinzi ya Donald Trump ibanejereje cyane kubera basa nuko bazofashanya muri politike biyemeje aha rero no bivuga nuko uyu watsindiye yo Brexit itwa Nigel Farage murazi yuko yagiye muri Amerika gushigikira Donald Trump ivyo rero vyerekana neza yuko abatoye Brexit hano banezerewe babona yuko ibintu bizohava bigenda neza nkuko bavyifuza ko bazo baronse ubashigikira cyane muri iyo politike kuva mu ishyirahamwe ry'abanyaburayi
abategetsi bo mu Bwongereza ntacyo baravuga cyane cyane ku byerekeye imigenderanire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
gushika ubu ntavyo turabona ariko murazi uko bisanzwe uko byama bigenda iyo umukuru mushasha w'igihugu atowe yamaruki arunga ikigwa amatangazo yo kumushimira no kumushigikira izo nibaza ko bikiri mu gutanga ayo mashimwe yo kumushimira yuko yatowe ku mukuru w'igihugu mugabo kuvuga ico bo babibaza kuri politiki giye gukurikirana baza ko gushika ubu nta kintu barabivuga ko
mu Kenya gatoyi hariho abantu bari bafite amakenga kubera cyane cyane amajambo yashikirijwe na Donald Trump yari kwari yamamaza cyane cyane kuyimukira reka abafasoni ika nifashanyo n'amakungu abo bantu bamushikiye ayo makenga ntayo bafite muri kiye
ibyo ni byumvikana makenga barashobora kuba bafite ariko bijya n'ibintu murazi yuko aya matora abanyamerika bonyine bivugira yuko amatora atagenze neza cyane kuko hagiyemo ukuntu gukumenanira ibanga urumva rero twovuga neza yuko ibyo bintu bamwagirije byabaye imvugo yashyizwe muri politique mugabo uwashobora gusanga ibyo bamwagiriza bidashobora kugira ico bizokonona kuri politike yiyemeje mugabo birateye amakenga n'ibyo ariko rero igikuru n'ukuraba umwe wese ku ruhande rw'iyo ari kuri Donald Trump na Hillary Clinton bose barafise ibyo bagirijwe hama ngo tusanga yuko ku ruhande rucanke ruriya umwe wese umuntu ashobora kuvuga ati birya bintu yakoze birashobora kudukwegera akaga mu kuntwaro yiwe murazi yuko na Hillary Clinton benshi bamwagije ibitari bike ari vyerekeye cyane cyane ku banyafrika hari abamufitisha bucane murazi yuko urupfu rwa Muammar Gaddafi yahoze atwara Libya rwababaje abantu benshi hanyuma ibyo bikaba byagizwe mu gihe Hillary Clinton yari umukuru w'imigenderanire n'andi makungu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi akaba yaragize mu ruhara cyane amizo byo kuri Donald Trump nabyo murumva izo ni bintu bishobora gufatwa minenegwe kuko atakintu bishobora kuba byarononeye abanyagihugu ubwo nyene canke byarashabuje abanyagihugu ubwo nyene mugabo ni bintu nawe nyene uko yabyumvise niba twibaza yuko niyo iyo mweso ayifise yokuvuga nabi abakenyezi canke kubashurashuza izo ni bintu ashobora guhindura twara mugabo nta muntu yobishimikira ko ngo avuge yuko byogira ingaruka mbi ku ntwaro yemeje
idefense rugema murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
murakoze
Frederic nawe ndagushimiye kudutegurira iyi nkuru tuve mu Bwongereza noneho tujye mu Rwanda dukomeza kuvuga kuri aya matora ku itorwa rya perezida wa Amerika abanyarwanda n'abanyamahanga baganiriye n'ijwi rya Amerika batanze ibitekerezo byabo ni kuri mikoro ya mugenzi wacu Asumutakaboye
mugumye amote ndi muganda ariko nyishamari muri kiye ibotora nabwe yego yashimishije urabona Trump afite ivangura mu marangi mwiki ikindi rero kuri yagira avuga ku bagore nabwo nabwo ari byiza kandi yavuze ngo za afunga imipaka byo ngo namuri wa Afrika zojya kwinjira yo nabanje kwirukana isomo ndahari cyane cyane kuri wiru y'abantu ubushake bw'abantu nyinde bavuze ngo ikintu cyo tushaka na kuntu umuyobozi urabona ko Obama yashyigikira kuri ya mugore urumva ariko abanyamerika bahisemo gutora Trump urumva kandi nabwo yigeze nyine Obama agerageza kugira ngo abihindure cyangwa agire iki rero ni byiza kuri demokarasi abantu bashize batoye umuntu nyine aba ari byiza kugira ngo nyine ubushake bw'abantu bugeke
twabyakiriye nyine uko byagenze icyakora ku bwanjye ariko ngira ngo n'abandi niko babibonye byatunguranye uko bagendaga biyamamaza Hillary Clinton wabonaga ari we ufite amajwi naho Trump yageze naho nabo mu ishyaka rye ry'abarepubulika bamutera umugongo ku buryo mu minsi ya nyuma yo kwiyamamaza hari abantu bavugaga bati buriya yavuyemo ararushwa n'iki uburyo rero byagize gutya bikabirinduka mu munsi umwe nduzi ko ari umunsi w'amatora byatunguye abantu benshi
hari isomo ku gutunguranwa bitanga mwumvamo
isomo bitanga nuko amatora ya Amerika atandukanye nayo muri Afrika buriya iyo wenda haba muri Afrika niko ntekereza Trump bashoboraga kumwangira bati wowe uri kuri ntagondwa urumuheza nguni ntabwo twakwemerera ariko wabonye yuko babyakiriye aba demokrata byababaje ariko babyakiriye isomo umuntu yakura muri no kuvuga ngo uko amatora agenze abantu bagomba kuyakira irindi somo umuntu yavuga nuko amatora y'iburayi no muri Amerika na amatora ubona abantu babashaka impinduka ibyo kuvuga ngo ni umukandida ufite indangagaciro ntabwo ari cyo ngicyo gisumbanya abakandida ahubwo usanga uwo baharaye haba ibintu by'agahararo cyane nkaba ntekereza yuko ako gahararo karanga abanyaburayi karanga abanyamerika abantu bagombye kukakira gutyo nahundi ntekereza yuko atari isomo umuntu yavana amatari rya somo ryo kwigana ahubwo cyo umuntu yakomeza kwifuza nuko amatora yo mu bihugu byacu yajya aba amatora ari mu mahoro ari ibinengwa bikanengwa ari bishimwa bigashimwa ariko amatora ntabe umwanya wo kugira ngo abantu basubiranemo nkuko bikunda kuba mu bihugu byinshi bya Afrika numva abantu bakwiriye kujya bashishoza ikiri cyo nuko nta muntu mu bazungu muri Amerika iburayi nta muntu bavuga ngo ari ngo ashobora kwiharira ubuyobozi wenda iryo ni isomo umuntu yavuga ati ubuyobozi wari ubuyobozi abantu bagomba kugenda basimburanaho ibintu bya alternance ni isomo ubwo rero ikintu cyo kuvuga ngo umutegetsi yarafatishije mu bazungu ntabwo kihaba ahubwo wenda ushobora kuvuga uti ishyaka ryarafatishije umuntu ntabwo ari kamara icyo nakubwira ni uko mu gihe toya nabayeho nabonye politiki mpuzamahanga y'Amerika ntabwo ihinduka cyane yewe ku giti cyanjye ntacyo nteze kizahinduka ndumva yuko ku gihugu cyacu yuko wenda umubano Amerika yari ifitanye u Rwanda utazahinduka cyane cyane mu byerekeye ubucuruzi
umuntu naherezaga amahirwe cyane ni Trump numvaga ibikorwa agambiriye gukora mu gihugu cya Amerika ari gahunda nziza cyane kuri icyo gihugu cya Amerika ndetse n'iterambere agambiriye gukora kuri icyo gihugu umva ari gahunda mfite nziza nabyishimiye cyane twebwe ikintu tubwire kwimwigiraho nk'abanyarwanda gufata intego yo guteza imbere igihugu cy'iwabo natwe wenda nk'igihugu cyacu nkatwe abanyarwanda wirimbanira ubwende bw'igihugu cyacu noneho bigatuma duhirimbana kuba umwe n'igihugu w'ubunyarwanda tukahirimbana guteza igihugu imbere kuruta uko twakwiringira andi mahanga yo hanze
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika twerekeza noneho iwanyu mu ntara. Ubukene bw'ubutaka buvugwa muri komine ya Bubanza ni mu ntara ya Bubanza mu Burundi burimo gutuma abanyagihugu bubaka amazu yo kubamo mu matongo y'abitabye Imana ni ukuvuga mu marimbi. Mugenzi wacu Diane Ndonse afite inkuru irambuye.
Imiryango ishika kuri 40 nibana n'imva zo mu itongo ry'abapfuye y'igahongore muri zone mitakataka ya komine Kayanza. Amaza mwamwe akikujwe n'imva hirya no hino. Ku ruhande rw'akarere ka Gahongore gahanura ubibe n'akarere ka Shara ya kabiri ngereranije hagati y'inzu n'imva hari nk'imetero imwe canke zibiri ndabona kandi impene ziziritse ku mva ziri haruguru y'inzu hano kandi hejuru y'imva hari n'abana bariko barakina bamwe mu banyagihugu babana n'izo mva bavuga ko atangorane zibatera aha bakavuga ko bamaze kumenyerana kubana n'abapfuye kandi noneho kubara abantu nkabo
twe ntangorane dufise kubisanzwe twaramenyereye kandi nta ningorane zihari nta n'umuntu aragwara kandi twahamaze imyaka itatu nta muntu arahagirira ingorane nta muntu arahagirira isanganya twe twabaye neza abo bari bameze nkatwebwe ni nkuko n'ubu nshobora kugira isanganya ubunyene bakanshiraho nyene
bari bandangiye ngo nubake ka burende ntabwo hari imva nabona mbona menga ni heza ntamva zari zari mu kamimva nkabona ziri haruguru izindi imbere uko izindi ziri hefu mugabo niho mba n'ubu kandi njyamye ntacyo umva kinkangagura sabure ngo ndote nabi zenga ndota neza n'ukuri
aha ku ruvumvu harakaburi nditegereza abantu niho bari umva twicyo rero cyose cyo tuma kidutera ubwoba abandi tubana nazo mugabo nazo zizimangana nguko ntajya zazimangana
aba banyagihugu baba muri iryo tongo ry'abapfuye bavuga ko bashima cyane kuba abajejwe intwaro barabemereye kuhaba
ndabasimira n'ukuri kuko nubase ka burende nk'abandi akabamwe atabakankuyemo ese gusa byohinduka mu nyuma kandi kubaho nihomba
ibyo babivuga bafatiye ku buzima bwo kutagira amatongo yo kubamwo bari babayemwo imbere yo kuharonka abo banyagihugu baje bava muri zone bubanza mitakataka na muramba ya komine bubanza bagizwe n'abahutu n'abatutsi hamwe n'abatwa niyo nkuru Godeliva umwe mu baba kuri iryo tongo ry'abapfuye avuga ko yararaguza kukuburaho yubaka inzu
je nawe ahantu nyene naza ndasaba indaraho bwije amaze kubona yuko nyene abantu batagiraho baba ariko barabaha ahantu baba ngaha nanje narasabye barampa ubu rero n'ukuri je ndaryama ndabyuka kurondera rasiyo nyene nkataha nkabona burake
nubwo biri uko abo banyagihugu baba mu itongo rya komine ryagenewe akaburi musitaneri wa komine bubanza Kazovio Francois avuga ko abo banyagihugu bahahawe n'abatwaye iyo komine imbere y'uko ayitwara avuga kandi ko bahahawe kugira ngo baziti abihagira amatongo ya komine Musitaneri Kazovio Francois abandanya avuga ko abo banyagihugu bahavuye barengera akarimba iberetswe kandi ko bagiye gusubira kubashingira kandi
hanini yari nk'itongo rya leta hari abantu biyagurira akarimbi usanga rero hari umuntu ari impande y'iryo tongo ugasanga yiyaguriye ko ababona yuko atari itongo ry'umuntu bashobora guca baburana aho baragezageza gucamwa abashobora sekite ugasanga yihaye nk'imetero zirenga ko tugira tuce tuhashinga akarimbi ku buryo ta muntu azoca arengera ko karimbi ko twamaze gushinga akarimbi abantu bacu babona yuko hari akarimbi
amakuru dukura mu bajeje intwaro muri komine Kayanza avuga ko itongo ry'igahongore rya komine bubanza ryagenewe akaburi ripima ihegitari zitanu muri kino gihe abanyagihugu batijwe ihegitari zibiri ibubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane urakoze kuri iyo nkuru bunoneho n'ikiganiro Ntorere Kazoza
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka ni nyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Ntorere Kazoza
Ntorere Kazoza
Jerome Niyonzima ndi kaze kandi mu kiyago cha politike Ntorere Kazoza mwikundira kino ni gice cha gatatu ari nacyo cha nyuma cy'ikiyago cerekeye amasezerano y'amahoro y'Arusha amaze imyaka 16 atewe kigikumu abatumire ni babandi babiri Honorable Fenias Nigaba n'umuvugizi w'umugambwe Sabanyafrodebu hamwe rero na Pasteur Habimana arongo y'umugambwe FNL iragijya gahutu Remi
eh erega mwarasizo Ntorere Kazoza
Pasteur Habimana atangura avuga ati ibiganiro vya politike si vy'abanyapolitike bonyene ni vy'abarundi bose
ibiganiro vya politike ni vy'abarundi bose ntabwo ari vy'abapolitisiye gusa kuko no musi iyo biza kuba ari ibiganiro vy'abapolitisiye ndarivuga ndarisubiramwe barundi mu nyumva Arusha irimo J10 ikamwe J7 batahutse bazanye Arusha nibo bari gutogwa urabona yuko politike rero
yakino ya Arusha je na umuntu kwanze bakare ku kintu kimwe tuvugana ukuri ibyo bya mato ya 2005 yarabaye kandi twaremeye aho intaho yashize nacubaza n'icyo kina kigaruka ko ngo babara twaremeye
iki kwica wewe ni ukuri honorable wama wiyumvira yuko ari uhabwa kuvuga abandi ntibavuge rero nyubaha unyubahirize wabyumvise
ariko nubade uturengera karimbi
oya urumva
GST na JDC ntirengera karimbi kuko irafite ibyo yakoze byiza yatabaye ntuburi ngaha
ubwo rero ushatse kuvuga yuko iyo tafata inkoho wowe fenye yaso wicaye nga
GST na JDC
wa wicaye nga GST na JDC mwanjye uko kufata inkoho mugabo reka kuzubesha mwapfa iyo tutafata inkoho ngo umututsi tumwemeze umwana w'umututsi ati wa turavukana reka twicare tuganire niho yagiye yarusha yarusha muri icara rero reka kuzura kabote
uko
wiyemeye natwe turi yemera rero ndiko ndakubwira nti ibibazo bya politique n'ibyo abarundi bose si ibyo abapolitisiye bonyene hanyuma uvuze ngo Arusha niyo azanye ibyiza dushitse ngaha hakaba icyo bita konti niko biteganywa constitution imaze kuhaja basoma constitution mugabo
Arusha
bayita mu gifrance objet de reference
yenda
mwige politique
niyo bisunga
objet de reference habaye ikibazo baravuga bati reka turebe bari bavuganye
kugira ngo
Habaye ikibazo
ucuja muri Arusha
rindira gatoyi ntabwo ari kuvuga ngo ucuja muri Arusha nshatse kukwereka yuko wewe wavuze wishongora uti ibwirizwa nshingiro ligendera kuri Arusha genda guhindukije mu byiyumviro ndakweretse byumviro bigoroye icyo bita objet de reference
ugize uti habaye ikibazo bace barunguruka bati mbega bapfuye
ubu ndiko ndandika ikete ijambo runaka rirangoye mu gifrance icyo nkora ni iki nzana dictionnaire yo dictionnaire icya hejuru y'ubwo nkubwi wanje ubwo nko rero ni bwizwa shingiro Arusha ni dictionnaire kitaske ishobora kugoma ngahifunze ibintu bikabandanya byabandanya ubwo hanyuma
habaye ikibazo ukarunguruka uti mbega bapfunditse iki muri
Arusha nakwe bari bapfunditse iki nico sico wabyumvise hanyuma bokora ibiganiro hehe none ubu koko tugana na Phineas wumvise ko namaju yaduze ko baju yaduze ubu koko Phineas tugomba dusohoke Jewo mchangu bitana maguru, wese nzi kufisa akakunguruza. Ugira ngo haradukoma koma. None Fenya, ibyo tuvuze ngaha ari kuri za ntwaro. Wari kubivuga, ni wasohoka sinasohoka. Mugabo ibigani,
ntwarizi.
Intwaro z'abatutsi. Zagacinyizo. Okay, ndabiti.
Wivuze gucumenga ubu ni intwaro z'abahutu. Eh? Ubivuze gucumenga ubu ni intwaro z'abahutu.
None ugomba kumbwira Jerome, niba buri mvuga kuri. Yuko mu gisoda imbere yo ku revolution iba harabatubangana
harwabaharuye
ntawabaharuye igisho rirabona none mwoguma mvuga ko hari ha moko tugabara mu moko kubera iki kandi mutamenya kubaharura
uno munsi ku bwa pasteur Habimana hoko gwiki kugira ngo ntagire umuntu numwe yidogera Arusha
ntagire umuntu numwe yidogera Arusha Arusha nibanze yemere ko habaye ibindi biganiro
urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana ikiyago cha politiki ntorere kazoza Jerome Niyonzima ndi muranirwe mubanye no muvyanyu naho butaha
Icyo kiganiro rero ntorere kazoza nicyo turimo gusorezaho ibiganiro byacu byo kuri isaha aho mbere yuko tugera kuri icyo kiganiro nyine twibanze ku matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika perezida wa 45 uzayobora igihugu mu myaka 4 iri imbere uwegukanye insinzi rero muri ayo matora y'ejo ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 11 ni Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani Chuti rero mwakomeje kudutega amatwi ibiganiro byacu naha bihumurije tukaba kandi dushimira cyane engineer wadufashe ku buhanga bw'ibyuma Ken Wang na Innocent Kimenyi namwe mwese abakomeje kudutega amatwi tubashimira buri munsi kuba mwitabira ibiganiro byacu tukabibutsa ko mutwumvira nyine kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigari mu Rwanda na FM 95 n'ibice 2 na 94 n'ibice 9 ubujumbura mu Burundi kuri mikoro rumwe ari kumwe nange Eugenia Mukankusi mbifurije kugira ibihe byiza mwumva radio yanyu radio Ijwi rya Amerika